Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri ne za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 12 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Undikije.
Yarashitse kugumana nini mu mutwe ariko umunsi imodokari aho yajyana ni ku modokari nyine nta maraso ahari ubu ni twabwanditse umuntu ari muzi yashitse akiri muzima nuko yari yagize ashobora kumenya.
Uyu ni umwe mu banyagihugu babonye ikiziga cya Sudani niyo nizigiye yagandaguwe n'abantu bataramenyekana. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ingingo yo guhagarika umugambi MSD mu kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'inkuru igandagurwa ry'umukenyezi akora muri COPEC ishami rya Ngozi mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuntu akorera ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu mu Burundi yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uwo wa gatatu gushika ubu abamwishe ntibaramenyekana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ikiziga cha Sudani niyo nizigiye yakoresha ishyirahamwe Giriyuja rimuyita hagati y'abana bo mu ibarabara catowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri iruhande y'umuhana wiwe muri karitsiye ya Kinanira ya gatatu iri muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Yatowe munsi y'umuduga wiwe nkuko bisigurwa n'uwasanzwe akora akazi ko gucungera umutekano hafi yaho nyakwigendera yaba.
Imodoka yaraje irahinda hari iminwi zigeze gushika ngaha hayo cha Karakisona kuba yarashitse kuri porotaye nuko batashitse ni Karakisona yaraje ameze ashaka kubona turi mu ndani ngo umve imodoka yinze na karakiso gusa numva imodoka irazimye hanyuma ndacisha ndakoresha ko dusanzwe dukora mu kazi turandarunguka hanze ndabona ko amatara y'imodoka ari yakije magabo imodoka itarekera hino ndacisha ku yindi porotaye yindi yindi ndaraba ndashobora kugana kubona ko imodoka ari iri nayo iraka amatara nta muntu n'umwe ushobora kubona nihweje neza ndashobora kugana kubona ko hari umuntu ari munsi y'imodoka ari ndahamagara mugenzi wanjye ndashobora kugana turadodora ndashobora kubaza babandi
bamaze gutabaza bahavuye begera. Izo babonye zerekana ko muhisa ashobora kuba yikiwe ahandi bene kumwaka ubuzima bazana ikiziga ciwe.
Yarafise urugumaro nini mu mutwe ariko umunsi imodokari aho yajyana ni ku modokari nyine nta maraso ahari ubu ni twabwanditse umuntu ari muzi yashitse akiri muzima nuko yari yagize ati ashobora kumenya hanumviye umuryango uhindiwe ko naho narabi sinashobora senza kuko natije kugira ubwoba na jewe kuri bayi nateza kubanza guhamagara ubundi tuba babiri tukarindisha turatsinde turabe kuko biri hafi y'irembo ryacu turumva bibari hafi y'irembo ryacu n'umunezeza kurarunguruka tukaraba kuko n'ubundi irimo tukari iwacu isanzwe idakusubiriza mu ijoro iri bwaze.
Abakozi bo mu ishyirahamwe Giriyuja bamenyesha ko gushika ubu atawovuga impamvu zatumye mugenzi wabo yicwa basaba igipolisi kugira amatohoza yokwerekana ukuri ku vyabaye.
Ica nta muntu yabwatubwiye ko bafitana ibingorane twababaye cane.
Sudani yari umuntu mwiza umugwaneza afasha abandi bakozi twebwe rero n'urupfu ruratubabaje tushikeneye kumenya ivyabaye kuko neje twari kumwe jewe nariko ndankadira abana tuba turi mu kibuga hajya mu Kabondo kuri Centre Football Forum yasohotse jewe ndiko ndankadira abana mu kibuga agiye yasohotse umugore wa mwiza agiye yasohotse tuje tumva batarataje twaguye mu gahundi tubyumvise ko n'urupfu rubabaje hari umuntu mwiza umuntu ukorana neza badufashe kugira amatohoza ababimenyereye cyane cyane igipolisi kuko nicyo nicyo gijejwe dufasha abana bo mu ibarabara gufasha abana bo mu ibarabara n'ibya politiki n'ibisa.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi asigura ko igipolisi cyatanguye amatohoza. Moise Nkunziza amenyesha ko igipolisi kijejwe kugwanya no gutohoza ku bugizi bwa nabi recherche criminelle mu Gifaransa aricyo kizotanga umuco kuko havugwa ibintu bitandukanye ku rupfu rwa Niyonizigiye. Sudani Niyonizigiye asize abana batatu n'umukenyezi. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ni inkuru y'ubwicanyi ni inkuru ivuga ko umukenyezi akora mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC ishami rya Ngozi yaraye agandaguwe acumiswe. Uwamugandaguye yamaze gufatwa nyuma yaho yemereye icyaha. Sentare Nkuru y'igihugu ya Ngozi yacimucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwe bwose. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Uwo mukenyezi yaraye agandaguwe yitwa Nizigimana Everine yarajejwe igisata gitanga ingurane mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC mu gisata cyayo cy'Ingozi. Yagandaguriwe muri karitsiye ya Kinyami ya kabiri mu gisagara cya Ngozi ahasanzwe aba hari nk'igihe cy'isaha imwe n'igice ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Mu gitondo cyo kuri uwa gatatu twashyitse mu kibanza yagandaguriwemo hirya yacyo gato turahasanga umwe mu bamuserutse ko araheza aratwiganira uko byagenze.
Uko byagenze nyine nuko nacho kwa geze tukumbu mugore abigijinduru ngu waranyise ngu waranyise hamarake tigageza kutawara wa mugawo shatiramu fata kwa tigageza kubwa angosipiwe mugawo ishagia kutuwa mizono kutuwa wanyi ya mbugita ya muziwuje kili mhande ya wana nene mhande yi kanaifu hama nene umugore wa sopa mjani kwa muganga mugawo na utiramu fata tamushikiza nyine azuri mutekano baramuduga
uyu mutama nawe nyene yarashitse
yego abajeje gutungana ku bintu zara bibaye twogisaba gose uko hari hantu tutakumva habaye impanuka mwene zonya bisha umuntu wagira gucyanye kwaza umuntu mu bubanye n'isi n'imisi ngacyari mu matohoza cyo twose aba yuko umuntu akoze kosa n'ibyo nyine yishye yarari cumbira herekeje umuntu wapfa kukazaga ndamuherekeje cyo twose aba yuko gutungana gukora nyine uwo muntu agahaga igihano
ivyo uwo mutama yasaba mu masaha y'igitondo cyo kuri uwa gatatu ubutungane bwavuye bubishyira mu ngiro sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yaciye isasa ikibiriraho mu ntayi cese y'ivyaha bikomeye ica irengutsa ubwa mbere senonda yavugwa uwo nawe niwe yahagaritswe yagirizwa ubwo bwicanyi yashengejwe n'umushikiriza manza wa parake ya Ngozi ku cyaha cyo kugandagura Nizigimana Everine kandi yabiteguye sentare imaze kubaza uwagirizwa icyaha ico yabivuga ko yatebye kuvyemanga sentare yaciye imusaba kwisigurira uko yateguye ubwo bwicanyi abo babuteguranye n'icyatumye abutegura akabushyira mu ngiro Zenonda yavugwa yamenyesheje sentare ko integuro imaze imyaka ibiri yaseguye ko yasabye ingurane ya mbere mu ishyirahamwe Kopeke arayiriha aca asaba iyisununuye ntiyayironka ingorane yasaba yavuye ku miliyoni zitanu yasabye ubwa mbere ija ku miliyoni mirongo itatu na zitatu yasabye ubwa kabiri uwo mudandaza yemera ko yariko arahomba avuga ko yagandaguye Everine amuhara ko yamubereye intambamyi yo kuronswa ingurane yifuza sentare yamubajije ko atabandi bakoranye uwo mugambi yavuze abagabo babiri yamara sentare yamwibukije ko kwemanga icaha bisigura kubwiza kuri sentare abari bagize sentare bafatiye ku matohoza yakozwe n'umushikiriza manza aho yavuze ko abagabo babiri bari mu bo afitiye akazikira kuko bazurumanye amafaranga umuco w'ingene bagiranye umugambi n'abo afitiye akazikira ntibabonetse uwaserukiye runani rw'amakopeki mu Burundi Fenakobu yavuze ko waraye agandaguwe arengana yaseguriye sentare ko ishami rya Kopeki rya Ngozi rifite uburenganzira bwo gutanga ingurane y'umuriyoni umwe gusa ayarengayo agatangikwa ku cicaro gikuru mu gusozera sentare yasavye umushikiriza manza gusozera imburano ziwe uwo nawe yasabiye uwo yashengeje umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose yasabye sentare ko itoha agaciro ukwemanga icyaha asigura ko asa n'uwemeranye acamenyesha ko mu matohoza yamwemereye ko atekanye mu gihe yarahejeje kwica uwo mukenyezi umuryango wabuze wasavye indishi ya vyose hamwe ingana n'imiliyoni amajana abiri na zitatu n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bine Fenakobu isaba imiliyoni mirongo ibiri kuri ico gihano co gufungwa uwashengejwe yavuze ko abona neza ko atari akwiye no gufungwa intaye mugiye imbere ahava aremera ko yakoze ikosa rikwiranye no gufungwa imyaka itanu kundishi yasabwe Zenonda yavugwa yasabye ko yorihwa n'amashyirahamwe y'ubwishingizi cyo bita assurance mu nyuma aca avuga ko atani igiceri cy'amafaranga atanu azoriha urubanza rwamaze nk'isaha gumvirizwa ruca rujya mu mwiherero inyuma y'iminota nka mirongo itatu ruca rurasomwa Ndayavugwa Zeno yagiriwe icyaha cyo kugandagura Everine Nizigimana yabiteguye acanishwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose yakiriwe gutanga amafaranga angana miliyoni ijana na mirongo ine na zine ibihumbi amajana icyenda na mirongo ine na bitatu ku ndishi zose yasabwe umunyororo w'imyaka amajana indwi na mirongo ibiri n'ine ukazoshobora kwiyongera kuwo gufungwa ubuzima bwose mu gihe hatoriha indishi n'ihadabu ya leta ingana n'amafaranga ane kwijana y'indishi yakiriwe gutanga
Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Umugambwe MSD wahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu. Ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe MSD yafashwe n'umushyanje w'intwari hagati Pascal Barandagiye. Umushyanje Barandagiye yagiriza umugambwe MSD ibintu nyamukuru bine birimo gushinga umurwi witwaje ibirwanisho urwanya leta y'u Burundi biciye ku mukuru wawo Alexis Siduhije, kuba abanywanyi b'umugambwe MSD baguma basubiramwo inyifato yo gukokeza ubugizi bwa nabi n'urwanko hamwe no kuba warahonyanze amateko n'amabwirizwa bigenga imigambwe mu Burundi. Umugambwe MSD barahakana ibirego bagirizwa. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Peter Senshimimana, umuvugizi w'uyu mugambwe. Tubatega amatwi.
Ubwa mbere na mbere, nta gisasha kirimo guhagarika umugambwe MSD nk'uko babivuze, kubera yuko ibintu bimaze igihe batubura. Hagisasa rero kirimo kuvuga yuko bahagarika umugambwe MSD, kuko guhagarika umugambwe nta biriho bisumba kwangaza indongozi z'umugambwe MSD guhera kuri nyakubahwa umukuru w'umugambwe Alexis Siduhije ukaza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe nyakubahwa François Nyamoya, ukagenda ku barongoye intara n'abarongoye amakomini. Bose barangajwe ntibari mu ngo zabo, ntibari mu gihugu cy'u Burundi. Uciye ugenda ku barongoye intara, barongoye amakomine, bamwe bamaze kugarurwa, abandi bataye izabo. Ibyo nta gisasa kiriho kiza gisumba guhagarika umugambwe uko babivuze, kuko wasanzwe warahagaritswe n'ubundi.
None se ko mu byo leta y'u Burundi ibagiriza harimo gushinga umugwi witwaje ibigwanisho n'urwanya leta y'u Burundi, ibyo bintu byo mubivugaho iki?
Ubwa mbere na mbere nagira mbanze ndakumenyeshe neza ko ntagomba guhindura ibyo nyine icyubahiro umugambwe Alexis Siduhije yashikirije. Twebwe kurwanya nkuru nziza ntako tutagariho tubibonamo, kandi nta n'itegeko na rimwe tuba turenze, ahubwo tutamurwanya ibyo ari amakosa akomeye cyane, kuko kutamurwanya ni ukwemera umukuru w'igihugu w'icyaduka adakurikiza amategeko. Twebwe rero umuntu wese azorwanya nkuru nziza uko azoba ameze kose tuzomushyigikira cyane.
Ubwo biravuga yuko mufite koko umugwi witwaje ibigwanisho?
Nakubwiye ko twebwe umuntu wese azorwanya nkuru nziza uko azoba ameze kose, naho azoba ari umuntu ashobora kumutera ibuye, twebwe tuzomushyigikira. Kutamurwanya ni byo ari amakosa kandi akomeye cyane.
Bwana Epitas Nshimirimana, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risananira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo.
Mina mbega uri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Wumviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizo Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima ndabaramutse nongeye ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana
umwe ni honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
Na jewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi twaramukije n'abarundi bose bari kwatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twipfuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwipfuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi nta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka icya mbere nicyo bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwiriza shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwiriza shingiro bijanye na nayo turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nitataye igihe ama icya kabiri iki gihugu cyiwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe by'aka karere ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashira hamwe nka za Sadek n'ahandi turabona yuko ibyiza shingiro litegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo likigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kubyerekeye ubutunzi murano ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa n'iziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatikabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nk'ingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi n'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuzi
turabiza
ikibazo nico nyene Honorable Feneas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa ry'ibwirizo shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunegereje kuko hari himvu nyinshi zerekana neza ko ihindurwa ry'ibwirizo shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya baragira amasezerano ayo masezerano abyara ibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengo abantu barabana neza abantu igihugu kibundi cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingi bamaze kuvariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryo hindurwa kubwanyu ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndakwereka ko bidake ubu ntibikenewe ariko muri kazoza virizo rya majya yahindutse uko itegeko bavuga ko ri dynamique ikindi naco uradicuka cha politique kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriki irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho nabarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati mutore kuko mugihe bizana kuko birangwa n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco ari impunzi hari abantu bahunze batari bake bari mu 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibizwa nshingiro n'amasezerano y'arusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuma idweza nshingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mbwa birakenewe mbwa ni hari bwagiye
rwome aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobore abanyagihugu gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo ni ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaha umuco none uyu munsi bitariho utubwira ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyo yabyaye constitution iri kubwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ariko hano bati ibyo bintu bireke Amerika idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi ariko baratanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gihugu nshingiro ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatosekaza ugushira hamwe ugezeje gusubiza hamwe demokarasi icyo kintu n'igizo tumigwiza nshingiro ishobora gusubirwamo
Tubivuga tuzareko turaharanira inyungu cyane cyane kuko ivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanye politike kenshi barakunda kuraba ingene babishyiramo imitego cyanke babishyiramo amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukara tuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwirwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kubira bisubiramo abari ngaha barabizi na mushinga naye mutabaze nibaza yuko ico gihe mu mugambwe we bari mu baje kunegosia ayo masezerano y'Arusha tazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe ba Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho babwa ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishyira mu byama ugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rezari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba bya birinye rezari byarasumije abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvise baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibyirizwa shingiro kuko ibyirizwa shingiro ni biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabana yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuno kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwiza shingiro rivutse ryafatira kuri ibyo rero hanyuma hakaba harimo nizo artike nyine zavuga ziti iyo Fenias avuga ati yamujana mina cyane cyane ivuga ati nihagira ikintu cibwiza hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarushe uko umuntu yibutse inyana igihugu cyari caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyita bicaka ikindi resha tugatuti rero context ihari imeze gutu context mwinge yavuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitegane za politique
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukiye kandi nabo bose bari baduteze yombi
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
Mu kundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye engineer yadufashe impinga bw'ivyuma hamwe na Facile Gebeyeru yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire kandi tubibutse ku ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi Murundi naho twumvikanira kuri FM 94 n'icyenda na 95 n'ibice bibiri. Mushora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail akaba mu comment na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri ya radio yacu wewewe radio yacu VOA akaburungu com. Turabashimiye kandi kuba nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo muwandanye kumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.